urumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngira ngo mahoro nshuti z'ijwi ry'Amerika, tubaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi zatangiye guhabwa imfashanyo hakoreshejwe telefone, ariko amakenga ni yose.
Byukuri twashimye kuko baduhaye amatelefone, ariko ajya amatelefone arasa yose, ubarashobora kuyitwara bakayiba. Mbega uzoca uca kugwega uruhe kugira ngo uroswe yindi, kandi kode basizemwo, mbega bicitse umuntu akazomenya kode yawe, wumva atazokwiba.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Lusenda muri Kongo. Mu Burundi ho hari umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu, naho muri Uganda abanyapolitike ntibumvikana ku buryo amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha azakorwa. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Mbere yuko tubagezaho amakuru iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana habanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloys.
Urakoze Geoffrey, turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Umutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze kuri wa kabiri ko abantu 12 bishwe ku wa mbere no ku wa kabiri mu ntara ya Ituri, aho ibitero by'imigwi yitwaje ibirwanisho bimaze guhitana abantu barenga 1000 mu myaka iheze. Innocent Madaku Ndala, mukuru w'umutumba ubwo bwicanyi bwabereyemo, yavuze ko bwabereye mu mihana y'i Mayolo na Andasia, kandi yabwegetse ku barwanyi w'umuhari Kodeko. Abategetsi b'ibitaro ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo bavuga ko ibitaro byarengewe n'abarwayi b'umugera wa corona. Ni mu gihe icyo gihugu cyahinguye ikinyobwa gikozwe mu giterwa kama cya Artemisia, cyamamajwe na perezida w'icyo gihugu nk'inyishu kuri COVID-19. Kugeza ubu Madagascar ifise abantu barenga 75,000 bamaze kwandura, barimwo 65 maze guhitana. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko icyatumye abandura biyongera byatewe n'uko abantu bafashe icyo kinyobwa ariko mu nyuma ntibakurikiza ayandi mabwirizwa yo kwirinda gukoranira hamwe. Bavuga kandi ko gufata icyo kinyobwa cyiswe COVID organic bidahagije kuko gikingira gusa ugifashe mu kiringo cy'indwi zibiri cyangwa zitatu. Abasenateri ba Nigeria baremeje itegeko risaba abakuru ba gisirikare gutanga imihoho kuko bananiwe kugarukana umutekano. Nigeria ihanzwe n'ibitero by'umuhari wa Boko Haram hamwe n'indi mirwe yitwaje ibirwanisho iteye uruhagarara mu buraruko bushira ubuseruko. Mu ntango z'uku kwezi, abarwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barishe abasirikare batari bake ba leta mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ku munsi wa gatandatu naho abasirikare bashika 23 baraguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho muri leta ya Katsina. Igisirikare cya Colombia cyavuze kuri wa kabiri ko abasirikare 11 bacyo baburiwe irengero, abandi 6 barakomereka igihe kajugujugu barimwo ikorokeye mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Igisirikare kivuga ko bari mu ntambara n'imirwi yitwaje ibirwanisho, ariko nticavuze ko iyo ndege yoba yararashwe cyanke yagize isanganye. Igisirikare cyashikirije ko iyo kajugujugu yari mu bikorwa byo kurwanya abiyonkoye kuri leta mu bice birimwamwo ibiyayuramutwe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko bashobora guhagarika imyiyerekano mu myiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu Eid wimirije. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu 5 byo mu karere ka Afrika y'Uburengero bari mu myiteguro yo kujya muri Mali muri indwi kumvikanisha abashamiranye. Perezidansi ya Mali yatangaje ko abakuru b'ibihugu bya Cote d'Ivoire, Ghana, Senegal na Niger bitezwe kuri wa kane ku murwa mukuru Bamako. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ahanzwe n'umuhari wiswe Mouvement du 5 juin umaze indwi zitari nke mu myiyerekano yatanguye mu ntango z'uku kwezi imaze guhitana abantu 11 n'abandi 158 bakomeretse. Batavuga rumwe nawe bamusaba kukinjura ku butegetsi kuko yananiwe kunagura ubutunzi, gutuza ibiturire no kurwanya intagondwa z'abayisilamu bamaze imyaka 8 bahungabanya umutekano w'igihugu. abarwanyi batanu bashikiwe na Iran barishwe n'igitero cha misile ya Israeli mu manuko bw'umurwa mukuru wa Siria. Ishiramwe ry'abanyesiriya rifise icyicaro mu Bwongereza rikurikiranira hafi iyi ntambara muri Siria rivuga ko ico gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere cyasambuye ububiko bw'ibigwanisho by'abasirikare ba leta ya Siria mu manuko bw'umurwa mukuru Damas.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Bibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abari mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.8 n'ibicyenda ya radio ijwi ryobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara uyu munsi turayihera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hawishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangiye uburyo bushya bwo gutanga imfashanyo hakoreshejwe telefoni ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda. Gusa abenshi muri izo mpunzi barakemanga ubwo buryo. Umva uko bavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo uraho muri Kongo.
Byukuri twashimye kuko baduhaye amatelefoni, ariko ajya amatelefoni arasa yose, ubarashobora kuyitwara bakayiba. Mbega uzoca uca kugwega uruhe kugira ngo urondere uronkiyi uronswe yindi. Kandi kode basizemwo hari gihe bashira y'imyaka yawe n'igihe barinda kukubaza. Mbega bishitse umuntu akazomenya kode yawe wumva atazokwiba.
Bwa mbere na mbere amakenga mfise jewe nuko usanga ajya amakode baduhereza aribo bayatwandikira. Mbe ntihari gihe bashobora kuba bazitwandikiye kubera ko bobo bazifise ku nkaratasi wabo bajya bazitwandikiye ugasanga baciye ku ruhande baragiye baraviduje amahera. Wewe wajana waza kuviduza ugasanga ya mahera yaragiye. Ikindi keshi itelefone batubwiye ko uzoza urayitemberana ukayitelefonesha ngo ntibaze bazuga ngo kubera ko utayikoresha ngo bazoyuga. None nk'igihe yotakara wozo kwitura hehe kugira ngo uronke yindi bizogenda gute. Kandi kindi urabona iyo telefone kubera ko batubwiye ko tuzokomeza tuzikoresha bizosaba amahera yo kushariza. Ntibaduhaye ego sharijeri baduhaye ariko ntibaduhaye utuntu tuzoza turatanga umuriro kugira ngo kira muntu azarisharirize. None amahera yo gushariza ayo matelefone tuzoza tuyakura he?
Iki kintu cyo guhereza amatelefone icyambere ni ikintu cyiza, ariko hariho amakenga umuntu akibonamo n'impungenge nyinshi. N'ikintu cya mbere bizofunyiriza abantu urugendo nk'abajya abantu bagenda kurondera ubuzima ahantu hatandukanye. Icya kabiri nimba by'ukuri atariki yo kurungikwa amahera bayigire respecte abantu ntibazopfa n'inzara. Ariko amakenga hari nuko abantu bashobora kwibana izi telefone cyangwa ugasanga barahinduranyije amakate simu ku buryo umuntu wese azaba afise liberte kujya kubiduriza aho agombye. Aho rero no hazoca ba makenga abantu benshi bazoca bajuragirika usange bagiye kuza baricwa n'inzara kuko amatelefone yabo yibwe cyangwa bayajyanye ku muriro bayabahinduriye cyangwa abandi nabo usanze ababanyi babo baza amakode yabo. Umba icyo kintu nacyo kizaba ari impungenge nini cyane nko kuba refuge bamwe bamwe baduba bari ngaha mu nkambi ya Rusenda.
Turafise impungenge ku bijyanye n'amatelefone ariko aratangwa bitewe n'uko dusanzwe tuzi ko Vodacom ikorera hirya no hino mu gihugu cya Congo, ariko aho umuntu ageze hose agakurizamo amafaranga. Turafise amakenga y'uko abantu bashobora guca banyabagira mu gihugu cya Congo bagiye gushakisha hirya no hino imibereho y'ukuntu babaho, hanyuma ikambi bikaboneka yuko ishobora kubisambutse cyangwa se ishobora gusigara igaragara. Ibyo rero bikadutera amakenga bitewe n'uko abantu bashobora gushakisha ubuzima kuko rasiyo iza muri iyo matelefone ishobora kuba idashobora gutunga imiryango. Ugereranije uko imiryango ibayeho n'amafaranga abantu bapokera nk'idolari zitandatu cyangwa se zibaye zoba ari izo mu gihe abantu babayeho nabi badashira kuronka n'ukuntu bashira kuvambika imijyango kandi mu mafaranga atako kwambika imijyango bagiye kurondera rero ugasanga barasabagiye hije no hino mu gihugu cy'a Kongo cyangwa no hagiye no hino muri Tanzania mu Burundi kuko hose badakombira hari ibice bimwe ifatamo kabyotuma abantu bagenda bamaze kugenda ikambi kamugaragara nk'isambutse hanyuma bari abantu barasigaye mu nkambi bakagibura icyo bafata n'icyo bari kabitere nuko nabo bataba bagiye bitewe nuko basigaye ba Kenya nyuma Kenya dufise kubijyana n'aya amatelefone cyo ni kimwe kabaho n'ikindi gira kabiri abo bantu bitewe nuko bashobora kuba bogenda bakaza kurondera hirya no hino kubera yuko aho bageze hose telefone ishobora kwinjiramo amafaranga kandi bakayakuzamo turafise amakenga yuko bashobora kuyagiriramo ingorane kuko umutekano wabo ntubucundwe mu gihe ziba ari impunzi bashobora kwagizwa n'ibindi bintu nk'abarobe cyangwa ibindi bintu bidasobanutse mu gihe impunzi iri ngaha mu rusenda twagizwe ibintu tutazi abantu bariko bapokera amatelefone bayapokera azamwe amafaranga kandi amafaranga nayo kazosanga ariko arakugwamo kandi mu mafaranga iyava singombwa ngo turinde kumenya ngo yavuye ngaho ariko ikibazo nuko ashobora kutinyira mu matelefone bitewe nuko n'imfungwa dusanzwe dupokera cyangwa se uko twari dusanzwe dupokera byarengarengana ko n'igihe cyo gupokera tukabura ukuntu tubigenda igihe amafaranga atazokwinjira nk'umuntu yamaze kwandurika yavuye muri aka karere mbega bizogenda gute azobaza nde bizogenda gute bitewe nuko azobagiye gushakisha imibereho yibaze uko amafaranga azinjira muri telefone hanyuma ntiyinjire niyo makenga dufise mu ncama
nk'umurefugee muri senda makenga dufise nuko hari injyana hagati y'abagore n'abagabo hari abavanye basangiye amafomu ariko mugasanga umugore umugore yaragiye kwabigwa cyangwa umugabo yaranguye undi mugore harasanzwe hari injyane mu gihe twari ko turapokera amafaranga kashe mu maboko ahandi amakarte sikope yabo yabikwa mu mihanda ariko kugeza ubu ngubu tugiye kuraba amatelefone agiye gutera ikibazo kinini hagati y'iyo miryango iyo makenga dufise nyamukuru ni uko tubona ko imiryango y'abo bantu bafite ingorane igiye kugira ikibazo
impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo tuve muri Kongo tujye mu Burundi aho abagize leta nshya bari mu mwiherero wabo wa mbere n'umukuru w'igihugu uwo mwiherero uzamara iminsi itatu urasuzumirwamo ibibazo bitandukanye harimo kurwanya ruswa gucyura impunzi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu iyi ni inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turagezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
kugwanya ibiturire niryo jambo nyamukuru president yishimiye yashimikiye ko yugurura ico giterane yashikirije bikuru bigiye kwihwezwa muri uwo mwiherero nk'ikibazo nkora mutima hariho ivyo gutunganya ibisata vya leta no gukorera mu runani mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye
gutunganya neza ibisata vya leta n'imigambi mikuru bigiye kurangurwa kugira ngo kore vyisunga ivyifuzo vya benegihugu gukorera mu runani rw'abagize leta kugira ngo dutsimbataze intwari bereye ituma umwenegihugu wese yumva ko koko leta ari umuvyeyi atunganiza abenegihugu mu kubakingira mu babo no mu byabo kwiga ingingo zose zofatwa kugira ngo dukingire iteka n'itekane ry'igihugu n'imigenderanire twogirana n'ibindi bihugu byaba ivyo mu karere canke vya kure gutunganya neza itunga rusangi kugira ikoreshwe neza ku neza ya bose kwiga uburyo bwiza bwo kugwiza umwimbu mu gihugu n'icokorwa kugira ngo uwo mwimbu utume uzamura ubutunzi bw'igihugu kwiga neza ingingo zofatwa kugira ngo tugwanye twivuye inyuma akarenganyo no kurya ibiturire dukingire itunga rusange kandi turinganize neza ubutungane kuri bose
nkuko byashikirijwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ivyo vyigwa bije mu ngiro hari ibibazo nyamukuru bizotorega umuti kubera ari byo banyagihugu bashimikiye ko mukubaza ivyo navyo harimo ikibazo cyo gutahukana impunzi icugaruka rutagira akazi nibijanye no gukingira gateka ka muntu
muri ibyo vyigwa ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ibi ikibazo cy'ibiturire no kubugabunga itunga ry'igihugu ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi kubasubiza mu zabo no gukurikirana ubuzima bw'abarundi bari mu bindi bihugu ikibazo cy'urwaruka rwahegeje amashuri ariko rutararonka icyo rukora ikibazo cy'inyigisho mu mashuri twerekeza kazoza keza kugwaruka no mwiterambere ikibazo cy'abakukuru cy'abakoreye leta haba mu kuvugwa cyane mu mahera y'imperekeza yo kubaho ugeze mu zabukuru ikibazo cy'ingurane y'amabanki leta yategekanije kugira bene gihugu biteze imbere ikibazo cy'ibikorwa bya leta n'itangwa ry'amasoko ya leta mu ntumbero yo kuzamura itunga ry'igihugu ikibazo cy'itunganywa ry'ibibanza by'iratiro n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika ikibazo cy'itunganywa ry'amatongo ya leta n'iyubakwa ry'ibisagara ikibazo cyo gukwega abagwizatunga bo hanze no gutunganya ikibanza cy'isoko rusange ikibazo cyo kurwanya impanuka no gukingira ibidukikije mu buryo buteza imbere igihugu ikibazo cyo kurwanya kudahana no gukingira agateka kazi na muntu ibyo bibazo turifuza yuko tuzova ngaha tubitoreye inyishu kuko nivyo abenegihugu benshi babaza aho kiye hose none rero leta iri ngaha kugira ngo ibitorere inyishu kandi inyishu ibereye nico cyatuzanye
yisunze ingingo ya 15 na 16 ibwizwa nshingiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko leta ifise ubutumwa bwo gukora ivyo barundi benshi bifuza ahashimikira kukugwanya agatima k'amacakubiri kibonekeje muri kahise
leta ifise rero ubutumwa bwo gukora ivyo barundi bifuza na cyane cyane kurandurana n'imizi amacakubiri yaranze akahise k'igihugu cyacu kuronderera akarusha barundi mu buryo babayeho kandi ikarazwa ishinga n'uko abarundi baba mu gihugu cyabo atankomanzi batikeka gukumirirwa kandi atamwitwarariko w'indwara cyanke w'inzara
uwo mwiherero warongowe n'umukuru w'igihugu witabwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu abagize ibiro bya leta yiwe umushikiranganji wa mbere n'abagize ibiro byiwe abashikiranganji batandukanye abarongoye intara zigize Burundi hamwe n'abajenama biwe umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yongeye gutangura kuboneka mu mirimo itandukanye ku munsi wa gatandatu mu birori byo kwatira abapadiri mu Rugazi intara ya Bubanza ni nyuma yaho hashikirijwe inkuru kuyo mutegetsi akomeye yarakiswe n'amagara imwe mu masoko y'ijwi rya Amerika yemeje ko Bunyoni yaragwariye mu bitaro bimwe hagati mu gisagara cha Bujumbura quartier Rohero commune Mukaza naho itasigwe iciwe umutegetsi yaragwaye umwiherero watanguye kuri uwa kabiri igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indumwa ko 2020 ukazorangira ku munsi wa kane kw'igenekerezo rya 23 kuno kwezi umwiherero wa mbere wa leta president Ndayishimiye yarongoye kuva arahiriye amabanga yo kurongora Burundi
urakoze Desire Hatungimana tuve mu Burundi tujye muri Uganda hakomeje ibiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha biteganijwe ko azava hifashishijwe ikoranabuhanga ariko abanyapolitiki banyuranye muri icyo gihugu nibumvikana kuri iyo ngingo Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Kampala muri Uganda arabitubwira
uko niko bimeze mu bihe byo kwiyamamaza hano muri Uganda ubusanzwe kwiyamamaza nk'uko kw'abakandida bahatanira inzego zitandukanye kuva ku mukuru w'igihugu kugera ku buyobozi bw'ibanze byitabwamo n'ibihumbi by'abantu bahimbawe bambaye imyenda y'amabara y'amashaka bashyigikira babyina kandi anari benshi cyane ku buryo ibi byatuma icyorezo cya corona cyanduza benshi cyane mu kanya gato haramutse harimo uwandi muri abo bantu bateranye mu nama yo kwiyamamaza aho niho akanama gashinzwe amatora mu gihugu kashingiye kavuga ko kwiyamamaza k'ubu kw'abakandida kuzatangira mu mezi make ari imbere mu rwego rwo kwitegurira amatora ateganywa kuzaba mu ntangiriro z'umwaka utaha kuzakorerwa ku mbuga nkoranyambaga n'izindi mbuga zikwirakwiza amakuru mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cya corona ariko ubu buryo bushya bwo kwiyamamaza bise scientific abanyapolitike benshi ntibavugaho rumwe kandi abenshi ntabwo banabishyigikiye. Naganiriye n'abanyapolitike babiri, umwe w'ishyaka riri ku butegetsi bya NRM kandi akabakuriye akarere ka Gisoro bwana Abel Bizimana, hamwe n'undi munyapolitike w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya DP cyangwa se Democratic Party bwana Barnabas Bishaka Bikweto.
Gutoba gukurikije ikoranabuhanga abakungukiramo n'abasanzwemo n'abandi bose abamashaka yose bashaka kugira ngo nabo byitore abantu babarebe babamenye bajye mu gihugu cyose nabo batazi bahagere.
Ariko urumva atari ngombwa kuko hari icyorezo cya corona kugira ngo izo ngamba zifatwe kugira ngo bakumire ubwo burwayi.
Ntabwo ari ngombwa rwose kugira ngo bakumire uburwayi, ahubwo bakwiyongezaho n'imyaka ariko bakazatura igihe kigeze abantu bishira bizana. Niba ari ukugira ngo bashaka ubuzima bw'abantu, itora barihagarike. Itegeko Nshinga riha bashobora guhagarika amatora bategereje kuzatora igihe kigeze. Twe muri Uganda Imana yaraduhaye, nta muntu wari wapfa kandi abenshi bamaze gukira. Babwiye abantu bakaberekeje uko bagomba kumviriza, ntacyatuma n'itora ritahaba. Ariko ibyo kugira ngo abantu bari kwiyamamaza, ndabizingira ngo aba leta bahagarariye ishyaka riri ku butegetsi bo bareba yuko ari bo bazungukiramo, ntibashaka ngo na cyane cyane abashobora kwinjira nanga andi mashaka ngo abone uburenganzira bwo gusobanurira abantu porogaramu zabo, ntabwo bashaka ngo bamenyekane. Icyo dushaka twebwe itora baryigizeyo, ariko no kuryigizeho ntabwo ari ngombwa kuko ugereranyije mu bindi bihugu nka Burundi baratuye bariyamamaje, mu gihugu cya Malawi barutse gutora nabwo bariyamamaje, ndetse no mu bindi bihugu by'isi.
Uwo yari Barnabas Bishaka Bikweto wo mu ishyaka Democratic Party. Bimwe mu bitekerezo bye akaba bihuye n'ibya bwana Abel Bizimana, umukuru w'akarere ka Gisoro.
Amatora ya scientific yo gukoresha ubukoranabuhanga yenda akatubwi ni kuri WhatsApp, Facebook, Twitter, nangwa se gukoresha amaradiyo, amateleviziyo no gukoresha teknoloji ihanze, ibyo byakora neza igihe natwe ubwacu leta yacu society rusange ya Uganda ari ibintu menyereye kandi capacity y'umuturage wese ashoboye kuyigeza kuri ibi bintu bya communication methods nangwa strategies. Ariko rero kuri gusharira ubajije abantu bafite smartphones niho kwibaza ukisubiza.
Ukurikije bwana Bizimana, ibyo kwiyamamaza n'ubu birimo kuba cyane cyane mu mashaka, aho abakandida batandukanye bahatanira kuzahagararira amashaka yabo matora rusange. Ariko ikirimo kugaragara nuko hari abarimo kwicara amategeko inzego zishinzwe umutekano zikabyirengagiza, abandi babigerageza zikabakoma imbere, bityo kuri we akabona ko uburinganire buzaba bukeya cyane cyane muri uku kwiyamamaza hakurikijwe ikoranabuhanga.
Ikindi rero urabona bagenzi banje batuyobonana ku rwego rw'igihugu barikunda, mbega barikunda ku buryo na n'ubu babakora inkiko ndetse n'aba MPs hano muri Gisoro. Kandi cyuma babaro twagize ikibazo cya baradisi nabo bajya muri politiki bakwiriye gucunga umutekano, ariko barobanuramo bamwe bakabaha abantu bakabemerera bagakora za mitingi, abandi twe wagiraho n'abantu batanu bakagukubita bakaguhindurira nabi. Rero ibyo bintu bimeze bityo ntabwo byaza n'uburinganiza.
Nyamara kubera ibitekerezo by'abanyapolitike n'abandi benshi mu gihugu, umukuru w'akanama gashinzwe amatora bwana Justice Byabakama ejo bundi mu nama n'abanyapolitike b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko bagiye guhinduraho bagategura amatora avanzemo ikoranabuhanga hamwe n'ibindi bisa nk'uko amatora yari asanzwe ategurwa, ariko hakurikije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona. Abakandida basaga 40 nibo bamaze kugaragaza ko bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, barimo n'usanzweho Perezida Yoweri Museveni uzabugejeje imyaka 35 ku butegetsi. Ababarirwa mu bihumbi bo akaba bazahatanira intebe zisaga gato 400 zo mu nteko ishinga amategeko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwaves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kuchiki saha chumi ni mge zoku muhingamo mshobora kudukwilikira na kuli kilo els ilihumbi chumi na bitano na majana tatu na milongiviri kilo els ilihumbi chumi na bitano na majana tatu na milongiri ngui na zitano na kilo els ilihumbi chumi ni ngui na majani ngui na milongi tatu kumusi waga tanda tu no kumusi wima na guhera isaha chumi na ziviri kuchika chumi na ziviri inigichezo kumuhingamo mutu kumvira kuli kilo els ilihumbi chumi na bitano ijana na milongi munani na kilo els ilihumbi chumi na bitatu amajana tanda tu na milongi tatu mugihe kumusi wima na guhera isaha chumi na ziviri kuchika isaha chumi na ziviri inigiche zo kumuhingamo mudu kuli kila na kuli kilo els ilihumbi chumi na bitano amajana nene na milongi tanda tu na kilo els ilihumbi chumi nindwi na majana tanu na milongi tatu Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku. Mu mateka habayeho twayiteguriwe na Venuste Nshimiyimana.
Hashize imyaka ine ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi muri 2016, leta ya Kenya yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bw'igihugu Koffi Olomide, umuririmbyi w'icyamamare ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo cyemezo cyafashwe hamaze gutangazwa video imyerekana akubita umugeri umwe mu baririmbyikazi be nerekana umupolisi wagerageje gukingira uwo yaramereye nabi. Koffi Olomide yakomeje guhakana ko atabikoze. Iyo video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ministeri wa Kenya w'urubyiruko n'uburinganire Cecily Kariuki yahishe asaba ko Koffi Olomide asubizwa mu gihugu cye kandi akamburwa uburenganzira bwo kugaruka muri Kenya. Koffi Olomide yahise atabwa muri yombi akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga kitiriwe Jomo Kenyatta. Yari kuwe ahita ategekwa kuva mu gihugu hamwe n'ababyinnyi be batatu. Ese ubwa mbere Koffi Olomide yarafashwe ahungabanya ubusugire bw'abamwegereye mu mwaka wa 2008. Yashyizwe mu majwi amaze gukubita umufotozi wa televiziyo yigenga RTG yayo muri Congo na kamera ye arayimena. Byabereye mu gitaramo yari yakoresheje i Kinshasa, ariko ntibyagombye kujya mu manza, byarangiriye muri Gacaca bariyunga. Mu mwaka wa 2012 yahamwe n'icyaha cyo gukubita uwamutunganyirizaga umuziki, ahanishwa igifungo cy'amezi atatu ariko arakomorerwa.
Urakoze Venuste Nshimiyimana. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Ayo makuru yagiranijwe na Mukhbil Yabaro, ye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Umunsi mwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
bakozi bakarorero batanga makuru